veni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, leta yemeje ingamba zigamije gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Urugero, nta kazi, nta ngendo guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo.
Amasaha rero agabanutse, umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse.
Canisius Bihira, impuguke mu by'ubukungu, muramwumva mu nkuru ya Eric Bagirubusa. Mu Burundi hafashwe abagore n'abakobwa bategurwaga ngo bazagurishwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Abarera kabari gwa rudandazwa babantu hariho abari bamazeyo indwi zibiri abamazeyo indwi abantu haza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bacha babashora murumva rero kwari gwa rudandazwa rw'abantu ubujijwe gwirwa ruriyamirizwa ku isi yose.
Muyize nkuru nziza wungirije umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, kaduhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Leta Zunze za Amerika, itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa Electoral College mu Cyongereza canke College Electorale mu Gifaransa, zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yaronse amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira presidansi ya Amerika. Biden ni umudemokrate amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu, byanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 y'akahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke electoral college ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze. Ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump nahengeshanya kwemeza kandi atabyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida nyuma y'ibyashikirijwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma yaho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atavyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ububirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa 6 buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iginyo jiwe ryakuwe mu kiziga ciwe. Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ginyo ryatswe umupolisi w'Ububirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma yaho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ginyo rishobora kuzotangwa igihe Congo izohimbaza imyaka 61 yikukiye itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Congo afise imyaka 34 y'amavuko ku ntwari y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma tabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya gatatu yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe byitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 bya Afrika hamwe n'umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara Ubufaransa Nicolas Sarkozy ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye haruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Henri Konan Bedier mu biheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu
arakoze aroyije bigirimana utugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi tubibutse ko igihe mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse ya Tuni VOA Radio Yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda leta y'icyo gihugu yatangaje ingamba zindi zidasanzwe zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza ko umubare w'abandura iki cyorezo yongeye kwiyongera kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura basaga 6,700 Eric bagira ubusa yacishije amaso mu byemezo by'inama y'abaminisitiri raye iteranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere adutegurira inkuru.
Zimwe mu ngamba zidasanzwe zongeye gushimangirwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere harimo gusubika ku mugaragaro amakoraniro ku rwego rw'igihugu, guverinoma yemeje isubika ry'inama ngarukamwaka y'igihugu y'umushyikirano. Mu zindi ngamba zafashwe zireba igihugu cyose mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020 ingendo zibujijwe kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 zo mu gitondo. Aha birumvikana ko guverinoma yakuyeho isaha imwe kuko ingendo za nijoro zarangiraga saa 4. Guverinoma kandi yanzuye ko kuva ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kubirebana n'amateraniro rusange naho imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hatandukanye byakuweho, umubare w'abitabira inama nawo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateranira. Bose kandi guverinoma yategetse ko bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ku bikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bagasimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zemeye gutwara 50% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni mu gihe ubusanzwe zari zarahawe gutwara abagenzi kumuza ndengo y'100%, hari impungenge ko ibiciro by'ingendo byaba bigiye kongera kuzamuka. Kubirebana n'insengero zari zarahawe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kugenzura ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo nabwo inshuro imwe ku cyumweru. Imihango yo gushyingura guverinoma yavuze ko itagomba kurenza abantu 50, naho umubare w'abitabiriye kiriyo nawo ntugomba kurenza abantu 15 icyarimwe. Ku myitozo ngororamubiri ikorwa mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se gyms no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora guverinoma yanzuye ko abantu bacumbitse kuri hoteli bo bemere gukorera izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko nabwo babanje kwerekana ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi guverinoma yayihagaritse gusa ku makipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemereye gukomeza kuyitabira. Guverinoma kandi yafashe ingamba zihariye kubireba umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho ingendo zibujijweho kuva saa moya z'ijoro kugera saa kumi za mu gitondo. Inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'ukwezi. Mu karere ka Musanze kandi insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru, naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Inama y'abaminisitiri yongeye kwibutsa ishimitse abaturarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Guverinoma yibukije ko batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Mu gushaka gusobanukirwa ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda, izwi rya Amerika yiyambaje impuguke mu by'ubukungu bwana Kanizi Yusibi hira maze avuga ko kuba muri ibi byemezo hagabanyijwe amasaha y'akazi ari ikibazo gikomeye.
Abo bose batangaga amaserivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma, noneho n'abandi wikora gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 24/24, noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi. Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Ni ikibazo kitatworoheye.
Bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka?
Buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe, ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane, kirafata abantu bakiri bato kikabica, kirafata abakuru kikabica.
Hari kandi abari bafite ubukwe muri uku kwezi bavuga ko ibi byemezo byabakomye mu nkokora muri gahunda bari bapanze. Nk'uyu musore uvuga ko kugeza ubu bari mu gihirahiro.
Numvaga wende cyari gukorwa, bari kuvuga ati wenda ubukwe ntabwo mugomba kurenza abantu 15 cyangwa 30, cyangwa se bakavuga ati haze pare w'umuhungu na marene w'umukobwa n'ababyeyi babiri b'umukobwa, ubwo ni papa na mama we, n'ababyeyi babiri b'umusore bagendeye kwa padiri babasezeranye. Nibava kwa padiri gusezeranya, biyakirire muri hoteli, basige n'intera yabugenewe, birangire. Cyangwa se ibyo kwiyakira biveho, nibava gusezerana kwa padiri bajye kwifotoza batahe. Ariko nk'ubungubu urabona ko ni ikibazo gikomeye. Niba wari warishyura avance ya sare, kwishyura avance ku myenda, ukishyura avance ku bindi bintu byose bizakenerwa, ubungubu ntabwo amafaranga bayagusubiza.
None ubwo harakurikiraho iki, murakora iki?
Ubushigiye gukurikiraho nyine ni ukuganira kw'imiryango, tukaraba ko ubukwe nyine tubwimurira mu yandi matariki yo mu yandi mezi. Ariko nanone nabyo ni ikibazo ko ntabwo tuzi igihe icyorezo kizarangirira, kereka iyo umuntu yari azi igihe urukingo ruzabonekera akaba aribwo avuga ati ubukwe bwanjye buzajya mu kwezi urukingo ruzaboneka. Ubu nyine turi mu gihirahiro nta kundi.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura abasaga 600,000, abamaze gukira nabo baragera hafi 600,000, ni mu gihe abakirwaye iki cyorezo COVID-19 bo ari 695, naho abamaze gupfa ni 56. Guverinoma kandi yemeje ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Repubulika Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abandi bayobozi, abaturage n'abanyamakuru, ndetse akageza ku Banyarwanda uko igihugu kizaba gihagaze. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Muri Uganda, kuri wa mbere itsinda rya mbere ry'impunzi z'Abarundi bagera ku 120 batahukanywe bavuye mu nkambi ya Nakivale, bahagurukiye ku kibuga cy'indege i Kampala, babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Inkuru irambuye Pierre Claver, niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Igice cya mbere cy'Abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku murwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntumbero yo tahukanwa mu gihugu cyabo. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu, by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi. Kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira, nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye murengera.
Bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze.
Muntumbero w'ugira dusubire mu gihugu cacu c'amavukiro, na cane cane ko by'ukuri harimwo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakolegi twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike makiri y'igihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Ica kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo, ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa cyo gutahukanizo mpunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko arababyisabiye kugushaka kwabo. Nabo biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha, kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo babivuze duteye, kandi turaremye ko tuzotaha nihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu gotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu. Hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta, umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho, ubu rero ni wowe uri ku gikorwa. Rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye, niko no gutaha imvuzi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mukuru w'igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo, kandi atari ho bamerewe neza kurusha, ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambi ya Nakivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41,000. Cyeclave ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere igipolisi cyafashe abagore n'abakobwa 101 bari bagiye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu bafatiwe ahantu hakorera ishyirahamwe ryemewe n'amategeko. Inkuru yateguwe na Eloge Wilikaneza i Nairobi.
Abo bigeme n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akorera ishyirahamwe yizwi n'amategeko. Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza yabwiye amenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi kwiri ishyirahamwe risanzwe rifite aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze ni uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri ishyirahamwe hariho abarigize, aho bari bapanze iyo nzu ku maherashika 2,000,000 y'amafaranga Abarundi baramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwarudandazwa rw'abantu. Hari habari bamazeyo indwi zibiri, abamazeyo indwi, abantu baza kuganirwa ngaho, gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaho bashora. Murumva rero ko ari rwarudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko vyemezwa na Prime Mbarukeye, umukuru w'ishyirahamwe ONSCT Ton Frère rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwijwe rya Amerika ko abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze nk'ibara rufise byo mu mwaka w'2018, Abarundi n'abarundikazi bashika 251 baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyine twavuze by'Abarabu. Hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82, n'abana 97. Ibiharuro vyariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hirya 2018.
Florence Bovin, umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongeraho ko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika, bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangamiwa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa. Hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara ONSCT wa Ton Frère afise ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u Burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushyiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu b'Abarundi n'Abarundikazi bashorwamo nk'uko n'ibindi bihugu byo mu karere no ku isi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyukuri abarundi n'abarundikazi bashaka kuje gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe, ucyo bashitse hariya mu birya bihugu bashobore gukingirwa, kuvuzwa no guhembwa bikwiye, kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu, bitabufasha kugira urwo rudandazo rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimiriza igakurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya n'abarundikazi bagorewe mu biriya bihugu by'Abarabu.
Icyegera cy'umuvuzi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere.
Batari bake bagiye badasezeye imiryango yabo, bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo. Ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babataba barimo.
Abarundi n'abarundikazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi, nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu ni nabyo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu vy'ibiyaga binini vya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano, ahubwo bagende hisunzwa amategeko. Abakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya rutura. Mu minsi ishize Amerika yanishije ukwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cane. Roje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda iri mu majyepfo y'iburasirazuba bw'icyo gihugu abanyeshuri bo mu mashuri abanza ntibabona ibikoresho by'ishuri bihagije ibyo bigira ingaruka ku myigire yabo iyo nkambi yakiriye impunzi z'abarundi kuva muri 2015 irimo izirenga 30,000 umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarabasuye
Kwishuri ribanza rya Epeza wadi twasanze abanyeshuri bari gukora ibizamini by'igihembwe cy'ambere ariko bavuga yuko kuva imyaka y'amashuri 2020-2021 watangira nta bikoresho by'ishuri bari bahabwa
Jewe mvite igikoresho kimwe ikayimwe ni karamu imwe mbuzi ikayimwe mchano igipapuro cyo bijya ibipapuro sanga batayari ni gamwa gatandatu niyo niga
None suya andika mu gutyo kayimwe.
Ikayimwe. Ndafata igipapuro kimwe aca nandikino imbere kubera turi mu examen na cye nandikira.
Yavuze ko sire nta makaye nta nforome intebe n'impe amakaye naraje kandi twatanguye amezi yaheze nuko kandi byigwa n'uko tubifata ne jeni twa dunia nabaniga nga kuri zawadi ukaba dusaba baduhamakaye kona bikoresha dufise byo kwishura intebe nizike ugasanga twicara abantu batanu ku ntego nini forome kandi baduhe byose kuko nani forome dufise baheruka kudupakeza muri uwo mwaka twandika ku mpapuro ibyo tunovye tukaca twandikako
Ilanzi Olivier n'umwarimu wigisha kuri Institut Lukolola avuga yuko kuba abanyeshuri bo mu ngambi badahabwa ibikoresho by'ishuri ku gihe bigira ingaruka ku burezi bwabo
nsamushuri abanyeshuri atamani forme bafise atabirato bagwa ngo nta makaye dufise ngo ntiturapokera kandi uko bari batebije no gupokera byose bijya kwandomaja programme y'umuntu kutavanza
none mwe mubona bibagora gute nk'abarezi
bo twe bitugora kubera ko abanyeshuri bazi sorosoro igiti gishije no munsi ejo cyo kiza uzamo munsi aje 10,200 ejo wasangaje batanu aje 10
Ababyeyi nabo iki kibazo cyo kutabona ibikoresho bavuga yuko kigira ingaruka mbi ku bana ku buryo iyo byongere no kudakurikiranwa hafi abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma nzabona impasa Vera afite abana batatu biga mu mashuri abanza
jewe igituma menya ko atamenya gusoma no kwandika izina giwe ryonyene ntariramunanira kwandika none wumva noza kwemeza yuko umwana azi gusoma no kwandika
wabiboneye
jewe narabibonye kuko umwana naramubajije amazina ari ku ifomo y'iwacu arayiyoberwa Wenyine namugiye nyandikira izina ry'iwanje ntajyazi kwandika kandi ari umwana yiga mu mwaka wa gatanu abo bana bariko barimuka gute hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatandatu hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatatu mwaba bose nta mwana n'umwe azi gusoma no kwandika nicyo nsaba nk'abo bantu b'abakobwa bariko barakura icyo mbona kuko n'ubundi ntabyo bakurikiye nuko baduvacha bakabazanira imyuga yo gukora bakaraba ibindi bintu bashobora gukora kuko nibazi gusoma no kwandika aseni nayo byukuri iradufukamye munda kuko nta kuntu nakumwe abana bashobora guhera ugambere biga kugeza iki gihe mubona abana batararonka makaye none ubu bariko bariga gute twebwe abavyeyi nitwe tugenda turi ko turahangayika kugira ugende ukoreranira cyangwa abana bariko baragenda gusenya iyo inkwi zo kugurisha no kubabakira hariya bakababakira hariya kugira arongikaye ni karama
abandi bavyeyi basanga ikibazo cyo kutumva indimi bigamo z'igifaransa kidindiza uburezi bw'abana Bari bona Rusi afite abana biga kuri Epeza wadi na pe kahunga niko na wabibona
nibikunda abana benshi bacu baje bazi kirundi gusa ariko bishitse mu giswahili naho ngo bahindure bakaca bacanga twe mu nkambi tubabwira kirundi baje kwishura bakabwiga giswahili none ivyo bintu bizogenda gute bituma rero bumenyi bwabo bubugabanuka
ubuyobozi bw'ishiramwe rishinzwe uburezi muri ASEL Action Aid byemera yuko uyu mwaka byatinze gutanga ibikoresho kuri abo banyeshuri kubera ibibazo bya virusi ya corona Bamya yuko ibikoresho bizatangwa vuba mu cumweru gishize Action Aid yatanze ibikoresho mu mashuri yisumbuye mu ngambi ya Rusenda mu ngambi ya Rusenda hari impunzi z'abarundi zirenge mu 30 zageze mu mwaka wa 2015 hari amashuri abanza 8 n'ayisumbuye 6 yakira abanyeshuri barenge 13,000 b'impunzi z'abarundi bedasengabo ku bwaradijwe igihe Amerika mu rusenda mutara kivuye.
Inshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kubategurira aya makuru. Mbashimire mwese kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, mukomeze kugira umunsi mwiza.
Radio ijwi rya Amerika. Yabaye, isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi.